mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Makankusi nongeye kubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Naho ku rubuga rwa internet mwadushakira kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Dusabye iyo radio kwisubira ko ikabeshuza iyo nkuru ndetse ikanasaba ikigongwe kuri iryo bara ataraho. Dusabye ubutungane bw'u Burundi gukora ibyo amategeko aburekurira.
Uwo ni Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi, ubwo yasomeraga ijambo leta y'u Burundi rya leta y'u Burundi abitabiriye imyigaragambyo muri iyo ntara, aho leta y'u Burundi nyine ivuga ko amakuru ya BBC ari urukurikirane rwo gukwirakwiza ibihuha ngo bihora biboneka mu gihe hitegurwa amatora. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo niyerekeye ibibazo by'abacuruza imyenda ya caguwa mu Rwanda. Turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, ndetse na cya kiganiro kwa Nyaburunga ni mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu benshi bazindukiye mu myiyerekano aho imyiyerekano bahamagariwe na leta yo kwiyamiriza ikimenyeshamakuru cy'Abongereza BBC. Mu ijambo rya leta ryasomwe na buramatari w'intara ya Kirundo, leta y'u Burundi ivuga ko amakuru yashyikirijwe n'icyo kinyamakuru ari urukurikirane rwo gukwirakwiza ibihuha bihora biboneka mu gihe hategurwa amatora. BBC isabwa kubeshyuza iyo nkuru, bitaba ibyo ubutungane cyangwa se ubutabera bugahamagarirwa gukora ibyo amategeko abwemerera. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iremera na radio BBC twagiye amirije.
Amirije.
Ubutungane bw'u Burundi.
Abitabiriye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikimenyeshamakuru cy'Abongereza BBC mu gisagara cya Kirundo bagize urugendo rw'ibirometero vya baba indwi muri ico gisagara. Mu rugendo rwarongowe na buramatari w'intara ya Kirundo ari kumwe n'abandi bategetsi bavuka muri iyo ntara, uhereye ku mushikiranganji w'ibikorwa vya leta Jean Bosco Ntunzwenimana. Ni itangazo rya leta ryasomewe abakoze imyiyerekano. Leta yamenyesheje ko imaze igihe ihanganye n'abashaka kudurumbanya igihugu kugira baburizemwo ukwishyira n'ukwizana. Amwe mu mayeri leta yavuze ko ariko arakoreshwa ni ugukwiragiza ibihu. BBC yamenyeshejwe muri ubwo buryo Fireresi yasohowe ku itariki ya kane uku kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ni Fireresi ivuga ibijanye n'inzu yoba ikoregwamo ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri karitsiye ya Kinindo mu gisagara cya Bujumbura. Ihangiro ni ugushaka gushikana bamwe mu banyepolitike ku butegetsi batarushe, nk'uko bisomwa na Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo.
Ayo mayeri akaba ari iyindi nzira batoye yo bashikana ku butegetsi kuko batateguye abanywanyi babo kugira bazobatore mu matora yimirije yo mu 2022. Kandi muziko leta y'u Burundi itahengeshanije kubatera kamo ngo batahuke bitegurire amatora, abaronderwa n'ubutungane nabo bafatwe intahe ibakubite mu gahanga budasize inyuma na bamwe baronderwa ku cyaha cyo kugandagura nyenicyubahiro umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abenegihugu Ndadaye Melchior n'izindi ndongozi nyinshi zamufasha kuyobora iki gihugu.
BBC yagirijwe ko itabikoze ubwa mbere. Leta y'u Burundi ivuga ko itangazwa n'ingene icyo kimenyeshamakuru gisubiriye gukora ikosa nk'iryo kikiri mu bihano cyaherewe hamwe n'iyindi radiyo.
Muribuka iradiyo BBC isamiriza ko mu gihugu cyose bariko barimba ibinogo izo bise fose komine mu kinofunofu zo gutamwa Abatutsi. Ayo maremere ntanya yabeshujwe bihagije kandi abenegihugu bagumye batekanye kuko bonyene bari bazi ko izo bivugwa ari amaremenanya ari ikinyoma cyambaye ubusa. Inyuma yaho leta twitoreye ifatiye ingingo yo guhagarika amaraji ya mwamwe mbamakungu nka RFI na BBC gusubira gusamiranira ku butaka bw'u Burundi kuko ayo maradio nyene yari yagiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza amakuru atatohojwe wamengo byaheze twibagira ko abakurambere bayamaze bati ingeso iraraba niwe
mugihe cyo kimenyesha makuru kitobeshuza iyo nkuru leta y'u Burundi isaba ubutungane gukora ibyo burekurirwa n'amategeko
leta y'u Burundi iratangazwa nayo maradio wo kwibaza ko abayakoramwo ari bakaruhariwe mu gutohoza no gutangaza amakuru asesanguye ariko ugasanga bariko bakora umwuga wabo mu ntumbero yo gucafuza no kuremenanya gusa dusabye iyo radio yateguye kandi gashira mu ngiro ibyo remenanya kwisubira ko ikabeshuza iyo nkuru ndetse ikanasaba ikigongwe kuri iryo bara ataraho dusabye ubutungane bw'u Burundi gukora ibyo amategeko aburekurira
muri iryo tangazo rya leta ryasomewe abitavye imyerekano yo kwiyamiriza inkuru yashyikirijwe n'ikimenyeshamakuru cy'abongereza BBC leta igabisha ibindi bimenyeshamakuru ibyo mu Burundi cyanke ibyo hanze kwiyubara kugwa mu mutego nk'uyo ivuga ko BBC yaguyemwo iryo tangazo risozera rihamagarira abanyepolitike bahunze guhunguka abarondegwa n'imitahe mpuzamakungu bagasabwa kwemera ko intahe bakubita mu gahanga mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,300,220 kilo F 15,600,675 na kilo F 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo F 15,180 na kilo F 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo F 15,460 na kilo F 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rero tuyakomereze mu Rwanda aho abacuruzi b'imyenda ya caguwa bakorera mu masoko hatandukanye yo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu batavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku byemezo zibafatira kubera ubwo bucuruzi abo bavuga ko abashinzwe gusoresha babasanga mu isoko bakabatwarira ibyo baranguye kandi baba babisoreye icyakora ubutegetsi buvuga ko imyenda butwara ari y'abazunguzayi bacururiza mu mihanda baba bayinjije mu buryo bw'amagendo ni inkuru y'umunyamakuru wacu mu Rwanda Temistokre Mutizima
Hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u Rwanda bufashe icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda abakesha amaramu ku bwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basuze
harya badusanga nk'hariya nyine haradukorera ku bitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara kandi twebwe buri kwezi baraza kadusoresha tugatanga n'ibihumbi 60 by'ipatante umwaka Wese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzana ibyemewe aba ryo ducuruza
ntasoze natanze umusoro namara utanga umusoro hano dusora bitanu ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mwisoko bagahambira byose bakagenda
abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri Rusizi bavuga ko nibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasorisha kuko ari ukubateza igihombo
wenda ruko mwatuvugira nimba wenda se no mwisoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turaje tuza twitware duhombe ariko batadusoreshe urumva kuri amafaranga wamara kuriha mundi mwanyu gatahira nta nitike nutwo wacuruje wenda batari baza kugufata kabura dusoze ugatarono nani jumbu stecho gutegi.
Ubuteje tibuja guchimienda ni mweto bjacha agua, zimwe mumhambu gashira gimbere harimi yoguteze imbere inganda zikorera imbere mu gihugu. Nyamara abacuruzi bagaragaza ko nanubi bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri Rusizi.
Batubwira ko Made in Rwanda ikora ariko rwego kugira tubone imyenda yaho nimba bikorerwa Kigali ntago tubize. Ntago tubize ntago tubibone ni Rusizi twebwe.
Ahubwo nategereje nimbi yo Made in Rwanda zange nabuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyawe cyo nabonye ntarahira. Ni ibikapu ibyo nabonye Made in Rwanda.
Nahake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ku biciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo.
Ntagutunganya imbaraga cyangwa ubushobozi. Ubu niba mfite 500 yanjye nshobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara. Hari ufite 5 cyangwa ufite bingahe nakabona muri muntu mu cyiciro cye. Wende myenda bayidukoreye nayo igiye ingana nuko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze.
Nanjye gushaka umwenda wo kwambara hangaha nazanye amafaranga 5000 pe. Kandi myenda ndayibonye ubu ndatashye mugiye nari kujya hari hanaguri pantaro nti pantaro imwe nakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva mwenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyana na Made in Rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo zirahakana ko abacuruzi bacaguwa bakorera mu masoko baba bamburwa ibicuruzwa byabo. Bwana Kayumba Efuremu yobora aka karere ati
ibyo navuga ko nakuri kuri mu kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura banyirayo niba abandi bacururiza mu nzira babazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangwa bujyaho bayiguriye uba bangabo rwose umutekano wabo urarinzwe 100% kandi niyo dufata abandi babizererana hanze tuba tugira ngo turinde babandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana bagurisha ku giciro gitoya noneho babandi basoze bakabora abakiriya abatarasoze bibyinyereje imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari gucuruza cyane.
Kuva mu kwezi kwa 7 kwa 2016 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga 20. Zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere. Gusa kugeza ubizo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi. Iyi ngingo kandi yatumye u Rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nkagwa mu ndimi z'amahanga. Abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri 1% by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva rero radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu abakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muri kino kiganiro tugiye gushimikira ku vyerekeye gushira habona ukuri ku vyabaye muri kahise ku Burundi n'akamaro kavyo mu kunywanisha abarundi. vya tukabivuga mugihe muri no minsi yaherutse kuvyuka ifatwa ry'abikekwa nitohoza ku vyabaye mu gihumbi kimwe amajana 993 aho umukuru w'igihugu Perezida Amerikiro Ndadaye n'abafasha biwe bagandaguwe abarundi bagasubira namwo maze amasinzi n'amasinzi akatikira abandi bagahunga igihugu. Ino musi rero muri kino kiganiro tukarabira hamwe nimba vyukuri ukuri gushobora gushigwa habona kuvyabaye muri kahise ku Burundi na cyane cyane ku magumu Burundi bwaciyemo ntibigira ingaruka ku mubano w'abarundi. Turabira hamwe kandi cyokorwa kugira ngo ukuri kugiye habona kuri kahise k'igihugu gushobore gufasha mu kunywanisha abarundi. Mukuru kiganino turi kumwe n'abatumire babiri. Honorable Adolphe Banyikwa numushinga mateka mu mugambwe w'abanama rimwe FNL. Honorable mwaramutse.
Amahoro cyane.
Sanga muri kino kiganiro.
Nakoze cyane.
Nakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Fenias Nigaba numuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodevu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Sanga muri kino kiganiro.
Mwarakoze kudutumira daramukije na mugenzi wawe turi kumwe ngaha. Naramukije ka abarundi mbere n'abanyamahanga bari kubatwumviriza.
Nakoze mu gutangura mbere mu mugambwe Sawanya Frodevu. Honorable Fenias muri iminsi ariko harafatwa bikekwa ko bo baraganda baragize uruhara mu vyabaye mu 93. Kubganyu uno munsi ibyo bintu byafite siguro.
Ego iki kibazo ntugifatira cyane ku 93 gusa kuko Burundi bwaraciye mu ngorane nyinshi haragi habaho ugwimo gwabaye mu Burundi sugwe gukora mu 93 gusa ahano baha amatarika mwamwe ahambaye habagi harabingora mu kigihugu cyacu mu 39 harabaye ingorane mu 22 harabingorane 88 harabingorane 93 gushika mu 2000 harabaye ingorane nyinshi mu 2015 harasubiye kubizindi ingorane urumva rero ingorane zabaye mu gihugu cy'u Burundi ingorane
igihugu cy'u Burundi cyagiye gica mu ngorane
nyinshi hama rero mu 93 umukuru w'igihugu nyine icubahiro Ndadaye Melchior yatowe atorwa n'abanyagihugu amatora bakumugaragaro arayatsinda intwaro ya demokarasi yaritanguye kugira ngo ishinge imizi mu gihugu cy'u Burundi hama rero inkuzi z'ibibi baramugandagura kumukumbo gusa ngo basubize demokarasi inyuma ntisubire kubaho rero abamugandaguye bari mugandaguye n'abafasha biwe bica biratubira fata mu gihugu cyose abantu barasubira namu ibyo rero yarusha harabaye ibiganiro abantu barumvikana n'amasezerano yarusha barumvikana bati hakwiye kujaho umugwi uzurondera ukuri ku byabaye mu gihugu ariko ku 93 ku Ndadaye umugambwe Sawanya Frodevu mbere n'umujyango wa Maraso wa Ndadaye baritwa twaritwaye ubanza ruja mu bucamanza kugurubanza rero kwikwi ntikuvuga ntikubwi wacu ntikuvuga ngo ruje mu by'umugwe kuvuka no kurekuranira kuko twikwasa ku rubanza kwaramaze kuja mu bucamanza ubutungane uretse ko ubwa mbere ubutungane butasha bwashatse guhinge ku rubanza turavyanka turunguruza ubu rero bakwa bwati bari ko bararondera aba barabikoze twebwe muri Frodo baburuti ni barondegwe ariko ntihagira umuntu yovamwo aho hote kwa cyahingarenganywe habemwo umuco umuntu wese yoba yaragize icyakora cyose uwari we wese
nabo sanga mu Frodo
twebwe muri Frodo ntifigize kwigisha ibyo bintu naho bari mu Frodo yagize uhara mu byo kwica abantu yofatwa kuko niho ubutungane buba buri ko burakora rero ntazogire mwana n'ikinono twi muri Frodo niko tuvuga abantu umuntu wese afise ibintu uvuga ibyo yakoze bijyanye no kwica abantu abaganda ku mukuru w'igihugu nabisha abantu mu nyuma nabo nyene babazwe rero zinicyo tudusubira inyuma no kwizi ibindi byabaye kuri byagiye biraba izingwa nabyo nyine
amatuza
ukuri kuja habona nabo nyene kuko abagihugu cy'ubundi cyagiye kiracho bezo birebe ego
honorable Banyikwa avuze ati ukuri kuja habona si kuja 93 gusa ibintu byose byo bya babaje Burundi bigashira Burundi mu kaga ukuri kuja habona Baba musanga FNL ni haja habona kuri hari haba bibagaruka ko namwe
makoze kwicho kibazo nibaza ko twese turabarundi ivyabaye mu kinyagihugu ni byinshi cyane kandi nibirebire nibaza ko ukuri uko ariko kose ni kumwe kukwe kuja habona kandi bitagenze uko nibaza ko muri kazoza kinyagihugu bizokigora kubaho canke ariko baravuka muri kazoza bizokora kubaho bamuvuze muti abFNL ari bizo bafata n'ubutungane icyo twari kutugwanira cyagaga twari ukuri hanyuma ubutungane bwakora bwakora neza to buhengamiye je naza ko atakibaza hanyuma ibyabaye kuri nyakubahwa Ndadaye Melchior byatubabaje abarundi twese kuko uravye atowe mu mezi atatu ukuntu igihugu cyagitanguye kumera cyari ibintu byiza rwose cyane je nibaza ko ahubwo abatumye nyakubahwa Melchior Ndadaye abakora bijya bintu baratwiciye intumbero y'iterambere ya kino gihugu
yavuze ati kwabaye gusubiza inyuma demokarasi
rwose cyane
nawe uciyongera ko n'iterambere
si demokarasi gusa kuko je ndibwa ko nari ku ishuri naciye mpera kwiga n'abandi benshi baje kwiga abandi barahunga murumva ko hapfa ibintu byinshi cyane demokarasi hapfa iterambere ry'igihugu n'ibindi bindi byari gukurikira kuko hari intumbero nziza cyane yego Minisitiri Mufode ariko je natoye nyakubahwa Melchior Ndadaye kuko yari afite imigambi myiza kuri kino gihugu
niwe Mufode uri wari umupolonye
oya aho nari ndi hose nari umurundi
bana kuvuga ko wari umupayipewutu
ariko nibaza ko hagati yacu twese hari ukumvikana ko tuze gutora kugira ngo tubabe ko ibibazo byari mu gihugu byoterwa umuti ariko siko byagenze hari gufata umurongo wo gutora umuti byaciye birangana
none ku bwanyu murumva ngene Uburundi no munsi bugaruka ku byabaye 93 inyuma y'imyaka 18 inyuma y'imyaka 25 bibaye
ahubwo baratevye jewe nibaza ko nta rubanza rubora ariko kandi ubona abantu bakoze ibara bariko bagendagenda hirya no hino ko bigombe urumva ko ari agasuzuguro na cyane cyane agasuzuguro ku ntwaro ihari ikwiye gusubiza iteka ubutungane ubutungane nabwo bugakora budahengamye kugira ngo butore ukuri aho kuri kugira ngo abantu dushobore kubandanya iterambere ry'igihugu atabazo bihari kandi kanatsinduravye abarundi hagati yabo bwoko butandukanye nta kibazo kihari uretse abantu bafise ejo bashingira ko kugira ngo bashobore gukora ibitari byiza mu gihugu
abayifata nk'ubugomba kwihora abatutsi cyangwa kubarenganya nta shingiro bifise
bujyugiye ejo no hino karaba abahutu n'abatutsi n'abatwa barabanye nta ngorane ariko hariho rero utubazo turi hejuru cyane abantu bateye imbere mu bwenge abantu bize nibo bafite ibyo barondera bagaca kureje abantu bo hasi bakabateza ibibazo uravyo uri kurabyiga neza niko biri
ubu rero bashize habona ukuri nimwe asanga harimo n'abanama rimwe bafatwa n'ibyo bintu mwe mugira muti uko niko je habona
jewe ukuri ni kumwe ni kwabo kukuri kushobora kuja habona tuzovyemera
Honorable Finance isabanye Frodebu hariho abanyuzamwe bakayagira ko kirya gihe ishora kwa nayegize uruhara mu iganda gwaje abarundi bakurikira urupfu rwa Ndadaye Melchior uko kuri aho kuzira niko bahitana
abayagiriza urumva nabayagiriza ntabwo ubutungane ntiburakora ubutungane ntibwakora bukerekana budahengamye umuntu wese afite icyo yakoze muri Frodebu ntidutinye ubutungane dutinye ubutungane buhengamye nibwo budutera ubwoba mbwa butungane kuko muri demokarasi niryo jambo rihamba niryo wubakirako ntidushobora kuvuga turirimbe demokarasi tutashimira ubutungane umva rero ubutungane mugihe haboneka ubutungane bwiza budaca urubanza kuri telefone budaca urubanza kubera barubwiye ibi nta ngwane nimwe kuri twebwe batohoze hama wazokwerwa n'icyaha ahanwe hakurikijwe amategeko hatakurikijwe ngo ngujere mu dusanga iyo mugambwe ngende dusanga iyo ubwo ko ngende dusanga iyi bi barabe gusa icaha bahana umuntu bakurikije icaha yakoze
bire kubera iki ibindi bya ibindi ayani mabi yashikira Burundi mugira muti yo je muri wa mugwi wo gushira abone kuri no kunywanisha Barundi mugaba hageze ku kibazo cya Ndadaye Melchior mugaka mugira muti ni hakuri ubutungane
ega urundi rubanze kwamaze gushingwa uyu mugwi Severe ntiwaje gusubirira ubutungane twe twaramaze gushingisha urubanza nuri mu butungane umva rero Severe nubwo yoze n'uko kivuga ngo ngivyari muri mu butumwa tutabikuyeyo aho ho ubutungane bwacu bwacwe ijambo twebwe rero ibi bimwe bitage mu butungane tuvuga duti Severe nitohoze ake cyage mu butungane twe burwa duti ubutungane nibwo kuna kuri twe twumuga musanya Frodebu waritwaye turindire ku rubanza rucika urumva rero twebwe ayandi mabi yarabaye hamwe nta barose ngo yitwa akiri mu butungane mugabo nawe turavuga duti abayakoze bamenyekana kuko muri Severe uretse ko ubu gusa bakuyemo ikintu cyari gihambaye hagasigara ibintu ubona gusa by'ibikanganyoni ikintu cy'ubutungane nkirimwe kandi aricyo gihambaye
uvuga ati bakuyemo bani bande bakuyemo
none abahinduye amategeko none wabonye ko bahinduye amategeko abandi batunze tuvuga ubutungane ubutegetsi wabuhari iki gihe iyi none urumva rero ko bakuyemo muri gajambo ry'ubutungane haje bagize nabi kuko n'uyu azokwagirizwa yakoze ibi bintu n'imyaka yinde y'amabi y'ubushyagikezo yakuye gujije imbere y'ubutungane nawe nyene nta kuvuga ngo harimo byo guharira na dikivunga eka umuntu yarakoze icyaha yo hanwa
honorable banyikwa kubona mu gwisevere yo gushyira habona ku bino kwinywanisha abarundi haravuyemo inkingi y'ubutungane honorable finance bwati ubutegetsi bwarakuyemo iyo nkingi mwe murabishima
bon nimaza ko Severe ifise sa mission mabanye ko bayongeye n'ikiringo ku cy'imyaka guhera imbere yuko twikukira gushika muri 2000 kombye si nibuka neza nimaza ko icy'ubutungane kivuyemo atacyo byofasha kuko ndazi ko niwakora bagashika aho bageze ko ubutungane buteze kuzokora ko budakoze abakoze amabi none byogenda gute kugira naka ati ngirira imbabazi narakoze ibi ngirira imbabazi narakoze biriya umva ko bitaba bihagije hubaho kurondera ibyabaye bakabishira habona hanyuma abantu bakabateranya nimba naka yifuza ko bamutunganiriza ifu kwa mutunganiriza ko bitagenze uko muri kazoza bizotereka indi kibazo nibaza ko batabukuye ko batabukwemo nko kubukuramo hari impamvu baba arabiza
bya bari mu butegetsi ubundi bazokurikiranwe
sindabyebaza kuko nabo yabako amukurikira nyaza kiri president yabazo katazokurikira
urakoze cyane
kwa nyaburunga
hanyo harangiriye igice cy'ambere cy'akino kiganiro ndagushimire honorable Adolphe Banyikwa nibutse ukuri umushinga mateka umugambwe FNL w'abanyamarimwe wakoze kitaba kino kiganiro
makoze namwe ndashimye no hanyuma tuzo kwitaba
urakoze ndagushimire nawe honorable Phineas Nigaba nibutse ukuri umuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabane Frodebu wakoze kitaba kino kiganiro
ego mwakoze kudutumira tukabashimiye
nongere nshimire wo wahisemo kudukurikirana ndabipfuze mwese kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Tushimire rero Jerome Niyonzima kuri iki kiganiro kwa nyaburunga hari nacyo kandi dusorejeho ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubashimire cyane mwese kuba mwaduteze amatwi kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Nelson Robs yarafatanije na Geoffrey Mutagoma kuri mikro hari Eugenia Mukankusi mugire rero ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurikira kuri FM 88.3 FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi naho ku rubuga rwa internet ni wa3@radioyatuvewa.com mugire ibihe byiza.